radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwa na Venuste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica nturiba neza. Umubano ukomeje gukura hagati ya perezida w'icyo gihugu Faustin Archange na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi mu ntara ya Kivu y'Epfo barasaba gusubizwa mu Burundi kugira ngo abana babo babashe gutangira kwiga igihe kitararenga.
Twe turasaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo kwandikisha abana mu mashuri baze kwiga.
Floribert Nshimiyimana w'umuhambi ya Kavimvira muri leta zunze ubumwe za Amerika, perezida Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwanye ntego ku isi ndi kumwe na Fidele Niyongabo. Uburusiya bwahungishije abaturage baba mu mijyi mito myinshi y'intara ya Kursk yegereye umupaka wa Ukraine. Fidele,
icyo gikorwa kibaye hafi indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya bisa n'uko Burusiya buriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara. Bwatangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye byari byafashwe na Ukraine. Abategetsi b'u Burusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice bya Lyski na Komtovsky biri ku birometero 15 ku rubibi Burusiya buhana na Ukraine kuhava. Buramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirnov yabitangaje ku rubuga Telegram. Yamara Alexei Smirnov ntiyavuze igitigiri cy'abazo kugwa mu bisagara byegereye urubibe na Ukraine. Ibisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe. Abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8. Intego za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'u Burusiya zifata ibisagara bito bito bitari bike.
Muri Irani, Narges Mohammadi wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka ushize, ubu akaba ari muri gereza. Arasaba amahanga gufasha abanyayirani kazi kurandura ikandamizwa bakorerwa.
Narges Mohammadi abitangaje imyaka ibiri nyuma y'uko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Irani wikete yanditse ari mu ibohero ryashyizwe ahabona n'ishyirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere. Yasabye amakungu ufata ingingo ziboneka, asabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari amaleta atwaza agahotoro yishimikije idini kugira akandamiza abapfasoni. Narges Mohammadi yatangaje ko imyerekano abapfasoni batanguje nyuma y'uko umupfasoni w'umunyayirani w'umukurde Masa Amini yari afite imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2022 hari inyuma y'uko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abapfasoni baterezwa kwambara. Mohammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Kiisilamu. Yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran. Ari mu ibohero ryitwa Evin riri ku mugwa mukuru wa Iran Tehran kuva mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2021. Abana ba Narges Mohammadi barahawe ku giti ciwe agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2023 igihe yari apfunzwe. Kuva habaye revolution ya Kiisilamu muri Iran mu mwaka w'1979, abapfasoni muri icyo gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika, perezida Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara. Ejo kwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu vice president wa Repubulika abayoboye igihugu n'imiryango yabo ikeneye izindi ngufu. Fidela,
perezida Joe Biden yabitangaje nyuma y'uko ibintu biboneka ko ari umugambi wa kugandagura Donald Trump yahoze ari perezida uteshereshwe. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru imbere y'uko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One, perezida Biden yashimiye Imana kubona Trump atacyo yabaye. Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungira umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ibyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoyo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida kumunsi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI bivyatangaje ko biriko biratohoza ivyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma yuko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania.
Urakoze Fidele Nyunga bo mushura kandi ku biganiro byacu mu kiri ku rubuga rwa internet kuri www.radioacvw.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X address yacu ni www.radioacu.
Wanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibwiraga mu ngingo nkuru umutwe witwara gisirikare w'u Burusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Central Africa. Tureba neza umubano ukomeje gukura hagati ya Perezida w'icyo gihugu Faustin Archange Touadera na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Bufaransa. Mu byumweru bibiri bishize abagize umutwe wa Wagner bagiye basagarira ibigo bigenzurwa n'abanyarwanda muri Afrika ihandaro ya byose nkuko Africa Intelligence bivuga ni impushya zo gucukura amabuye y'agaciro. Central Africa iheruka guha ibigo byo mu Rwanda bicukura amabuye y'agaciro. Icyo kinyamakuru kibutsa ko umutwe wa Wagner washoye imari nyinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ukabushaka kwagura aho ayo mabuye aboneka. Africa Intelligence ivuga ko abarwanyi umutwe wa Wagner baherutse gutera ministeri ya mine bashaka gutwara impapuro ziha u Rwanda uburenganzira bwo gushaka ahari amabuye y'agaciro no kuyacukura. Icyo kinyamakuru kivuga ko abo barwanyi ba Wagner bashakaga cyane inyandiko ziha uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro ikigo uko Afrika gikorera mu Rwanda ahitwa Ndasima mu karere ka Bambari muri prefecture ya Waka ahantu havugwa amabuye y'agaciro menshi. Abarusiya bamaze imyaka itandatu bahawe ikirombe kiruta ibindi by'amabuye y'agaciro. Africa Intelligence ikomeza ivuga ko mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka abanyarwanda bari bagiye Ndasima gushaka haboneka amabuye y'agaciro babujijwe kugerayo n'abarwanyi Rusya w'umutwe wa Wagner. Abarwanyi bafatanije n'ingabo za Central Africa birukanye abashinwa bacukuraga amabuye y'agaciro mu karere k'uburengerazuba bw'igihugu, bamwe bakaba baravuye mu gihugu Burundi. Africa Intelligence komeza ivuga ko u Rwanda rwashoye imari mu bucukuzi bw'amabuye bukoresheje ibigo nka Oko Africa na Vogerock SA. Iki kigo kiyoborwa na rwiyemezamirimo Olivier Kabera kikaba gishamikiye kuri Crystal Ventures, ikigo gishora imari cy'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. U Rwanda rufite abasirikare muri Central Africa bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA iyobowe n'umunyarwandakazi Valentine Rugwabiza, ariko hari n'abasirikare b'u Rwanda bahari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence kirangije kivuga ko uretse gucukura amabuye y'agaciro n'ibikorwa bya gisirikare, ibi bigo by'abanyarwanda muri Central Africa bishyira ingufu nyinshi mu bikorwa by'isuku n'iby'ubuhinzi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi, uruganda rwa leta rukora isukari shushumo rwazamuye igiciro. Ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyuriye cyane kigera ku mafaranga 8,000. Inkuru irambuye Desire Atungimana.
Isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye, kuva ku bana gushika ku basaza. Isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate, amandazi n'imitobe itandukanye, ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu. Bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa misi yose bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko baduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza Abarundi. Benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri.
Idasa giciro cy'isukari yo kandi ibona ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu tumukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye. Isukari agiye kubura burundu umuntu azoyinywa asaba umuntu kubera yifise.
Nubwo ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu ari we wese, leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu.
Muri Sasumo bavuga ko kutuza isukari ahanini byatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze byaduze ku rugero runini cyane. Aloyse Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro, avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'u Burundi iduga igiciro.
Twisunze ahanini bwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira Abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguyeko, hanyuma kubyerekeye isusumo y'uko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora. Iyindi mbo nyamukuru inakomeye mbere ni uko twebwe mu ishyirahamwe isusumo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze, haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu.
Noel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa Avuko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi, avuga ko iyo mvugo y'urongoye isusumo idafashe namba.
Ubwa mbere rero ni izuba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza. Ikeneye kandi ni uko ari izuba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi sosumo canke inzego za leta. Tubaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza, kuko leta zirakunga kutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa. Ariko gituma tutibaza yuko kuva gushya ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zo kumvikana.
Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta.
Kuno ndabibona no kuri leta yoraba ukuntu ibikira n'amabariburi isukari kaboneka ku giciro n'amabariburi nk'5,000 8,000 ni cyinshi cyane.
Leta ejo twayisaba nuko yadufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho.
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro, akayisaba nyabona gushyira imbere ineza y'abanyagihugu bayo.
Cyo twa twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'Abarundi, ku neza y'abaguzi, cyo giciro bahizwa gisubiremwo leta igira kigoro ntiyishinge byo guhitaganwa n'abagwiza tunga nigenga, kuko umuntu mbere ya leta cyo kimwe na cyane cyane k'ibyuma bya susumo no kwaho kwa susumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'Abarundi bose.
Ishyirahamwe susumo riri mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero ku rubibi Burundi ruhanda na Tanzania, ni ku bilometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza, kugira ririmo ibikaju ryongere ribihinguremo isukari ribone kuyidandaza. Iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine: kuronsa isukari ihagije Abarundi, guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, guha akazi abanyagihugu muri ako karere, be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi ya Amerika.
Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kazinjira na Sange mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuborohereza gutahuka kugira ngo abana babo babashe gutangira ishuri igihe kitararenga. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Zimwe muri izi mpunzi zimwe muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi ya Amerika zivuga yuko ari zifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'Abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kabingira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Uvira zijya Bukavu. Abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya mapasa yari igiye Bukavu basabiriza.
Kandi no turasaba abadutana kundava gusa bakadutekerera. Badutekera nga mu nkambi ama tuje kwiga. Tureke ibi bintu byo kuza turayerera disegereza mu barabara. Kubera ino inzara ni igituma tuje nga dusega. Turasese nga turatana mu rato kagura gafu. Gasara ngira twese. Atuko basaba nkuko mwebwe muri abakuru bacu. Mugenda kudusabira badutahane amarero marato cyo kwiga turabajyogo cyo gusegereza mu barabara.
Shimimana Floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko amaze umwaka wose muri iyi nkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza. Amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo iri muri teritwari ya Fizi.
Petu wasaba leta y'i Burundi ihungure tujana abana mu mashuri hama n'abari mu nkambi n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo kwandikisha abana mu mashuri baze kwiga.
Ikitegetsa Nyesi na Nezi Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko bamaze umwaka urenga muri Kongo batiga. Bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhohoterwa iyo birirwa basabiriza. Kuri bo basanga gusubizwa mu Burundi ari byo byakemura ibibazo bafite.
Tumaze amezi murayo tutajya kandi ngaha ntabwo twarimye kandi aha nta namwe tuzagukorera amaheru ugiye uragenda kurenda ukorera amaheru ukagaruka uko nyine. Abana bakaca bagenda gusega icyo bundi bafashe umwana angana ukunyamukora bya Frank umuntu w'umugabo kubera gusega. Abandi bana barazimirira iyo nye ikibazo nyine cy'inzara no kurara hasi ntitugira aho turara. Twebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara. Eheraba hageze yaho tujya turahiga ahantu tuza gucingera bagiye guhiga agasombe babakubitirayo bagiye gusoroma agasombe mu mirimo y'abakongomani bakabica no kubica bakabakorera bya furamba abantu b'abamama. None twebwe twisabira yuko mwadusabira bakadutahana muhiri wacu tukaza gutora perezida kandi bakadushyirira abana mu mashuri.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga yo muri Uvira yandikisha ishyirahamwe ryarona ryita impunzi rya SR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange kuko ziteza akavuyo muri Uvira. Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucike buri mu nkambi z'agateganyo hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe Abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'Abarundi. Bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo.
Buri munsi baratonda ku mugoroba kugera kuwundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo ku mugoroba basega abantu
bagenda bavuga hehe nayo
aha kuri Rompwe Murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu maju ku mabarabara nakazi kugenda barasega nta kindi kintu bako ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo.
Izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira zirimo impunzi z'Abarundi zirenga 5,000 nta mashuri azibamo. Amashuri yigamo abana b'impunzi z'Abarundi aba mu nkambi ya Rusenda na Mulongo ziri muri teritwari ya Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanye izi impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari ugukega cyatanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda Vedase Ngabo ijwi rya Amerika uvira
mu Burundi abagore baraharanira uburenganzira bwabo mu nzego zose bavuga ko bituma batarenganywa mu ngo zabo no mu kazi bakora ni nkuru ya Thierry Vendayishimiye
abo bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora ubuzi butandukanye bwo kwibeshaho burimo ubwubatsi ubudandaji n'ibindi bikorwa bibateza imbere twabatanze mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko kugira ngo batinyuke gukora ibikorwa bibateza imbere baba nje gusobanukirwa kubijanye n'uburenganzira bwabo aho babaye ndetse no mu mirimo ya misi yose barangura uyu mukenyezi twaganiriye avuga ko kubwiwe yatahuye neza ko nawe afise agaciro n'inguvu zo gukora nk'abandi bantu bose mu byakora uko nikabivuga
yewe ndagutahura mu ntumbero yuko mukenyezi ari umuntu nk'abandi bose ari umuntu afise uburenganzira bwiwe hanyuma nawe nyine akagira amategeko amwega abwirizwa gukurikiza umwenegihugu umuntu afise agaciro
uwo mukenyezi asanzwe yikorera utwiwe nawe avuga ko umukenyezi wese afise ubushobozi bwo gushikiriza icyiyumviro cerekeye umugambi yiyumviriye gukora kandi akabikora neza avuga ko nawe yitanga k'akarorero kuko hari ibyo yabashije gushika ko kubera kumva ko nawe atahakumiriwe
nifatiye ko jewe nuko ashobora kugira icyiyumviro umugambi wanje cyanke cyo gushikiriza mu bandi akivuga atawunzi ibira atawunye imijambo hanyuma umugambi wanje uburangura atamuntu agira ati ikira gikumiriwe ikinaco urakirekure
ibyo rero ngo bituma amabakorerwa abakenyezi yahozeho ndetse n'ubu acibonekeza agabanuka haba mu miryango ndetse no mu buzi butandukanye bagenda bakora uyu mukenyezi avuga kuko ubuzima bwagiye buzimba abakenyezi barushijeho kurikanura bakura amaboko mu mpuzu barakora
kuko ubu unye ibyo abantu b'abagabo bakora n'abagore barabikora abakenyezi barabikora ubu barakora imirimo myinshi kera tutabona ko barekuriwe n'ubucubwenge ukabona ibigirwa ahandi nuko ubuzima bugenda buzimba byaratumye umukenyezi yiyugurura
uyu mukenyezi nawe yafashe ya mbere mu gukora akazi k'ubufasha ibyo bita ikiyede mu bijyanye n'ubwubatsi kugira ngo abashe kwikura mu bukene yabwiye abakunzi bacu ko amaze imyaka itatu akora ako kazi kandi ko kamutunze nabiwe avuga ko afise uburenganzira bwose bwo gukora ako kazi kuko uwo bubakanye yabitahuye ko n'umukenyezi ategerezwa gukorera urugo
nta ngorane n'imwe nta kibazo naha mukoza ngaha naraduhaye uburenganzira nta ngorane n'imwe dutashe baramenya ati twagiye ku kazi dutashe kandi bakamenya ati turapfuye ku kazi nta kibazo na kimwe tuganira neza n'abafasha bacu nta ngorane
ariko kandi avuga ko hari bamwe mu bakenyezi bo mu kibano bataratahura neza ko umukenyezi nawe afise ubushobozi bwo kuzindukira mu kazi uyu mukenyezi yatinyutse aja mu kazi ko kubaka asaba bagenzi bo kureka ivyo byiyumviro bitajanye n'igihe
mu kibano nyene urazi ntibavyakira neza haragera umwanya bakabibona nabi kubera babona nabo baba birirwa muhira nawe ugenda
abo bakenyezi twayaze bemeza ko umukenyezi afise icyakora uko coba kingana kose asahiriza umuryango bikanamurinda amabi ahanze umukenyezi iyo ava akagera hirya no hino no mu Burundi harimwo batera akamo abakenyezi bagenzi babo kurondera ico bakora naho coba gitoya kuko gisahiriza urugo bikabarinda gusabiriza ibishobora gutuma baja mu ngeso mbi ugasanga banakorewa amabi batandukanye amabakorerwa abakenyezi aravugwa kandi n'abagize ihuriro ry'abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini aho bavuga ko ayo mabakorerwa abakenyezi ashingiye ku gitsina abandanye yongerekana muri kano karere mu nama abo bakenyezi bagize ihuriro ryo mu karere k'ibiyaga binini baherutse gutunganiriza i Bujumbura basabye ko buri leta yofata ikibanza ca mbere mu gushyira imbere ineza y'abakenyezi mu kurandurana n'imizi ibibazo bihanze abakenyezi mu kubafasha kuronka uburyo no kubatahiriza kwita bira inzira yo gukora bakiteza imbere kuko ari byo bizobarinda ibyo bibazo byose ikindi abo bakenyezi basaba bagenzi babo ni ukutarenga amategeko y'urugo naho baba bashitse ku rwego rushimishije rw'iterambere basabwa kubandanya bubahana n'abo babana kuko ibyo bizobarinda ingaruka mbi mu rugo rwabo no mu kibano
kigire kujya kwishima ngo uvuge ngo ko rero namaze ngo kushika ku rwego runoro noro cyangwa mfise uburyo bunobu ubu ndashoboye rero gutangura kugira ibintu by'amanyama Oya, uburenganzira bwiza nuko bwumvikanwe ko nuko butuje nuko ukurikiza amategeko mu rugo canke mu kibano ikaho umuntu agendera hose akahaca yumva ari en harmonie avec les autres.
Abakenyezi rero basabwa kumenya uburenganzira bwabo mu byo bakora naho bakorera hose kuko ari byo bizobarinda amabi bakoregwa nabo bakabasha gushikira iterambere. Mu Burundi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibice 55 n'ibice 2% by'abanyagihugu bose. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi, abasangira bashonje nta usigariza undi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Yeah.